Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ijwi rya Amerika mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mu Burundi turavugira ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Abarundi bahungiye mu Rwanda barasaba kongererwa amafaranga bafata buri kwezi. Aba baba mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Ubusanzwe bahabwa 5400 buri kwezi buri muntu. Icyorezo cya virusi ya corona kirimo kirahombya cyane urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda. Ariko se habaye iki mu mateka kuri iyi tariki ya 17 y'ukwezi kwa kane ni mu kanya iwanyu mu ntara. Ikiganiro twabateguriye kandi tubagezaho turi imuhira mu ngo zacu buri wese iwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ku ijwi rya Amerika. Ariko duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Mu Bushinwa abayobozi ba Wuhan batanze imibare mishya ya virusi ya corona. Ni muri uyu mujyi iyi virusi yatangiriye mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize. Abo yishe ni 3,869, mu gihe bwa mbere abategetsi bavugaga ko ari 2,579. Abayobozi ba Wuhan batangaje ko bashaka gukosora amakosa yabaye mu rwego rw'amakuru kuri virusi ya corona. Amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa bavuga ko Ubushinwa butavuga ukuri kuri iki cyorezo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irega kandi OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima, ko yakingiye ikibaba Ubushinwa. Nibyo byabaye intandaro yo guhagarika umusanzu wayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere gitanga umusanzu munini muri OMS, urenga amadolari 1,400,000 buri mwaka. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iri ku isonga mu mibare ya virusi ya corona. Abo imaze kuhahitana bararenga 31,000 ku bantu barenga 140,000 iyi virusi ya corona imaze kwica ku isi yose. Kandi nk'uko mubizi imibare igenda ihindagurika buri kanya. Mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana komereza ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi.
Urakoze Thomas. Tuhere muri Afrika. Umupadiri wo mu idini Katolika muri Kenya yaragirijwe n'ubutungane ku munsi wa kane wejo ko yakwirakwije umugera wa corona. Padiri Richard Onyango Oduor yagirizwa guca kubiri n'amategeko inyuma yo kuva mu rugendo yarimwo mu Butaliyano, yanka kubanza kuguma mu kibanza cya wenyine kugira yirinde kwanduza abandi mu gihe yoba yaranduye. Yarahakanye ibyo yagirizwa na sentare i Nairobi, ariko ararekurwa abanje gutanga mande y'amashiringi 150,000 kandi ategekwa gucamara iminsi 14 mu kibanza cya wenyine, mu nyuma akazosubira kwitaba ubutungane ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu. Abaye umuntu wa kabiri yagirijwe iki cyaha muri Kenya. Igihugu cya Kenya kimaze kuronka abantu barenga 200,000 banduye umugira wa corona, hamwe na 11 umaze guhitana. Leta y'Ubwongereza yashikirije kuri wa kane kugiye kongereza ikiringo c'indwi zitatu ingingo yo guhagarika imirimo mu gihugu mu ntumbero yo kugwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu Dominique Raabe yashikirije ko abahinga bamuhanuye ko mu gihe yotezura ku ngingo n'imwe muzafashwe, igisata cy'amagara y'abantu hamwe n'ubutunzi bw'Ubwongereza byohagirira ibibazo. Raabe yashikirije ko abantu barenga 13,000 mu Bwongereza bamaze kwicwa n'uwo mugera. Ku bantu barenga 13,000 bamaze kwandura. Umushikiranganji w'imigenderanire arabandanya arongora leta mu rugamba n'umugera wa corona, mu gihe umushikiranganji wa mbere Boris Johnson akibandanya yoroherwa inyuma yo kwandura COVID-19. Umushikiranganji w'Ubudagi ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yaraneguye ingingo yafashwe na Perezida Donald Trump yo guhagarika imfashanyo ya Amerika igenewe OMS muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona. Umushikiranganji Heiko Maas yashikirije kuri wa kane kwiyo ngingo ari nko gukorora umupirote w'indege igeze hagati mu kirere mu kiganiro ku bamenyesha makuru Iberle mu Budage Masse yashikirije ko bitumvikana kwibaza ku bushobozi bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu wemese muri iki gihe cyo kurwanya corona kandi atacu bifasha yashikirije kandi ko Ubudage bugiye guhuza leta ya Amerika na OMS kugira haboneke inzira yo kuva muri iki kibazo ku munsi wa kabiri President Trump yategetse ko Amerika iba irahagaritse iby'agateganyo iyo mfashanyo mu kuba harihwezwa uko OMS yigengeje muri iki gihe cyo kurwanya COVID-19 Abatalibani baratanze umugwi wa kabiri w'imbohe z'abajeje umutekano ba Afghanistan kimwe mu rukurikirane guhanahana imbohe na leta ni mu ntumbero yo guca inzira y'ibiganiro bimaze igihe birindiriwe hagati y'impande zishamiranye muri icyo gihugu umuvugizi w'abatalibane Suhail Shahen yashikirije kuri wa kane ko uwo mugwi w'abanyororo warekuwe ugizwe n'abasirikare 20 hamwe n'abapolisi kandi barekuriwe mu gisagara cha Langham ni mu buseruko bw'icyo gihugu kuva mu ndwi iheze abatalibani bamaze gutanga imbohe 40 zo ku ruhande rwa leta nayo leta imaze kurekura abarwanyi 361 abatalibani basabwa kurekura imbohe 1000 bafunze mu gihe leta izorekura abatalibani 5000 bari mu mabohero yayo Urubibe rugabura leta z'umwe za Amerika na Canada ruzobandanya gugaye ku ruja n'uruza rw'abantu mu ntumbero yo kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona byashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau kuri uyu wa kane Amerika na Canada byumvikanye mu kwezi guheze guhagarika ingendo zidakenewe z'abanyagihugu babyo hagati y'urwo rubibe ariko bemeranya ko ibidandazwa bizobandanya bijabuka hagati y'uwo mupaka muremure bisangiye Perezida Donald Trump yashikirije ku munsi wa gatatu ko ibyo bihugu bibiri biriko byitwara neza muri iki gihe kandi ku mupaka ubihuza ari uwa mbere uzotangura kugururwa ibintu bisubiye mu buryo
Aloise Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho inshuti zacu iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuvuga rwacu rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo com kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Polisi y'u Rwanda iraburira abashoferi batubahiriza amabwiriza yo gukumira virusi ya corona irababwira ko ari ugushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage kandi ko bihanirwa Claude Ganza munyamagana araduye inkuru irambuye
mu byo polisi y'u Rwanda yibutsa abatwara ibinyabiziga harimo ko abashoferi bemerewe gutwara ibiribwa mu turere no mu ntara by'igihugu bemerewe kugendana n'umuntu umwe ubafasha kandi ko gutwara abandi bantu cyangwa ibindi bitari ibiribwa bitemewe na gato polisi y'u Rwanda ivuga ko uzafatwa yabirenzeho azabihanirwa kuko azabashyira abantu mu byago byo kwandura virusi ya corona ivuga kandi ko abatwara imodoka za leta n'izindi zemerewe kugenda ku mpamvu z'akazi bakwiye kwirinda kwijandika mu bikorwa bitemewe nko gusura inshuti n'abavandimwe kwitabira ibirori bitegurirwa mu ngo cyangwa ibindi biko byose bibujijwe muri ibi bihe bidasanzwe amakamyo atwara imizigo yemerewe kugendamo abantu babiri nkuko bigaragara mu itangazo polisi y'u Rwanda yanyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter kuri uyu wa gatandatu naho imodoka z'abantu ku giti cyabo ntizigomba kurenza abantu babiri izitwara abantu mu kazi ntizirenze kimwe cya kabiri cyabo zagenewe gutwara Polisi y'u Rwanda ikomeza kwihanangiriza abantu basaba kwirinda ingendo zitari ngombwa no kudahirahira babeshya abapolisi ivuga kandi ko guhana intera hagati y'umuntu n'undi bikwiye kubahirizwa yemwe no mu modoka isaba buri wese wabona abarenga kuri aya mabwiriza ko yabimenyesha polisi ahamagara 112 cyangwa 0788311155 kubakoresha urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp Polisi y'u Rwanda kandi iherutse kuvuga ko yatangiye kwifashisha utudege duto tutagira abapilote mu bukangurambaga bwo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona Umuvugizi wayo CP Jean Bosco Kabere yabwiye Ijwi rya Amerika ko izi ndege zitagira abapilote zije zunganira ubundi buryo bwari busanzwe nko kwifashisha indangururamajwi mu mamodoka, kwifashisha itangazamakuru ndetse n'imbuga nkoranyambaga, kwigisha abantu ku mihanda n'ibindi ku buryo babona izi ndege zizabafasha kugeza ubutumwa ku bantu benshi kandi mu gihe gito. CP Kabera avuga ko polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'izindi nzego bahitamo uburyo bwo gutambutsa ubutumwa mu gace runaka bitewe n'imiterere yako n'umwihariko kaba gafite, bityo kwizi ndege zizakoreshwa gusa aho bazasanga zikenewe mu gutambutsa ubu butumwa. Usibye kuba izi ndege zitambutsa ubutumwa bukangurira abaturarwanda kwirinda no gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona, ngo zizajya zinagaragariza polisi ishusho rusange y'uko ingamba zashyizweho zubahirizwa ndetse n'andi makosa yakorerwa mu gace zinyuzemo. Nyuma y'ukwezi igihugu kiri mu bihe bidasanzwe aho abantu bategetswe kuguma mu ngo hagamijwe kwirinda no gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona, buri muturarwanda ategereje kumenya niba leta ifata icyemezo cyo kuvanaho cyangwa kongera iminsi y'ibihe bidasanzwe. Guverinoma y'u Rwanda yari yatangaje ko ibi bihe bidasanzwe bigomba kugeza ku itariki 19 z'uku kwezi kwa kane. Nubwo nta zindi ngamba nshya cyangwa zivuguruye ziratangazwa, ariko hari bica amarenga ko iyi minsi y'ibihe bidasanzwe ishobora kongerwa. Aganira n'ikinyamakuru igihe.com gikorera kuri internet, Dr. Sabin Sanzimana uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC yavuze ko mu gihe hamara iminsi ikurikiranye nta bantu banduye bashya babonetse aribwo izi ngamba zavanwaho, bityo asaba ko hatabaho gutezuka ahubwo asaba abantu gukomeza kwihangana. Dr. Nsanzimana avuga ko mu gihe umubare w'abandura ugabanuka cyane, uw'abakira ukiyongera, abantu bahuye n'abanduye virusi ya corona barapimwe ntihagire n'umwe muri bugaragaza ubwandu, ari byo bipimo bishingirwaho byatuma ingamba zihindurwa. Dr. Nsanzimana kandi avuga ko niba ibintu byasubira mu buryo mu minsi iri imbere haba hasigaye kureba niba nta virusi ituruka hanze y'igihugu. Cyakora avuga ko u Rwanda rufite amahirwe ko abantu bari kugaragara bafite imbaraga kandi ntibarembe. Uyu muyobozi wa RBC avuga ko u Rwanda rugeze ku gipimo cya 40% cy'abakize ugereranyije n'abari barwaye coronavirus bose hamwe. Avuga ko bigenda biba byiza ariko ku rundi ruhande kuba hakiboneka abantu barwaye buri munsi nabyo bidatanga icyizere cy'aka kanya cyo kuvuga ko ibintu bigiye gusubira mu buryo. Asanga niyo haboneka umuntu ufite iyi virusi aba afite abandi benshi bahuye nawe. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda.
USAID, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga, yatanze imfashanyo y'amadolari 9,000,000, ni ukuvuga hafi 1,850,586 uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda, yo kugaburira impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo bari mu Rwanda muni muri iki gihe nyine cy'icyorezo cya virusi ya corona. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru.
Ishami rya UNPAM rijejwe ibiribwa ku isi ari naryo ryakiriye iyo mfashanyo, rivuga ko ari ingirakamaro kandi kwije gufasha kugira ngo ibigenerwa impunzi zose ziri mu Rwanda cyane cyane iz'Abarundi n'Abakongomani ntibigabanuke. Mu itangazo ryagiye ahabona umuyobozi wa PAM mu Rwanda Edith Hens yagize ati: turashimye cyane ako gakemanyi hamwe n'imfashanyo ihoraho ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuzo kwibanda cyane cyane ku bantu babangamirwa n'inzara canke ingwara zituruka ku gufungura nabi nk'abagore, abana batarashikana imyaka 5, abibungenze n'abandi batishoboye bahungiye mu Rwanda. PAM yemeza ko ryariko rica mu bihe bitoroshe byo kugaburira impunzi, kuko kuva mu mwaka uheze hariho bimwe byagabanije kubera ubukene. Rimenyesha ko iyo mfashanyo ya Amerika izo nafasha kugaburira abana b'impunzi ku ishure. Avuga ko iyo mfashanyo itanga icyizere ko mu mezi ari imbere impunzi zitazo kwicwa n'inzara, na cyane cyane muri iki gihe cy'umugera wa corona cyatumye abatari bake batanga imfashanyo zigenewe impunzi bahagarika canke baba barabangiriye kubera ubukene ico kiza kiriko kiratera ku isi. U Rwanda rwakiriye impunzi zirenga 150,000, Abarundi barenga gato 70,000, Abakongomani nabo barenga 79,000. Ishami rya UNPAM rivuga ko abagenewe iyo mfashanyo nk'uko ikigega c'iterambere c'Amerika USAID kibisigura arababa mu makambi y'impunzi 6 ari mu gihugu, abo nabo n'abarenga 136,000. Haraheze imyaka 2 izo mpunzi zihabwa amafaranga iruhande y'ibiribwa kugira ngo bashobore kwigurira ibyo bifuza nk'imboga n'ibindi ku isoko. Iruhande gushima iyo mfashanyo ije kubatuma babukura mu cibo muri ibi bihe bidasanzwe byo mugera wa corona, impunzi zisaba ko amafaranga 5,400 y'u Rwanda ahabwa impunzi imwe imwe ku kwezi yokongerezwa. Abana barundi bo mu ikambi ya Mahama:
tuza gufata amahera rero ibiharage twabimaze, bigatuma rero ya mahera nayo acashikira mu bukene bikaza gushika twamaze kwaka imigwazo.
Ikibazo cy'uburwayi ivyo byose bijamwo kubera iki? Umurwayi akenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira girente nifana kugira renze ku miti n'amamva amafaranga tuko turaraho tubona dakwiye
ngo twarasa amafaranga cyo sanga nk'umwana ntarose nk'agasha nko duhozu yambara gacyo sanga kuyemwe mwa twa dufaranga baduha gacyo sanga na kwa kweze ntego kwinye kubera umwana ntiwo mureka ngo agenda ari gusa utubaganye ne turadusoma
izo mpunzi zongera koko ikiza cy'umugera wa corona caje gusongera isibe kuko nibiciro by'ibiribwa byadoze mu makambi ubona ko ico kiza catumye badasubira gusohoka inkambi ngo baje gucingero canke gusomira hanze bemeza ko hari n'ivyaduze ibiciro inshuro zirenga zibiri nk'akarorero mikambi ya Mahama bavuga ko umufuko w'amakara wahurugugu hagati y'ibihumbi 15 na 17 ubugeze ku bihumbi 25 by'amafaranga y'u Rwanda amakara makeya bahora bagura ibihumbi 3 kwibase ubu agugu ibihumbi 5 n'ibiciro by'ibindi biribwa nk'umuceri n'ibiharage byaraduze ku bindi bidaca ku munzane nk'ibijumbu amateke n'imyumbati impunzi zivuga ko ababidandaza basigaye banda duke cyane kubera nabo ataho babikura mu kubirangura kanatsinda ntibagisohoka muri ibi bihe bitoroce by'umugera wa corona n'impunzi zahungiye mu bisagara zirasaba imfashanyo kuko zahora zisumamwo ariko ubu zikaba zugaranye mu nzu co kime n'abandi banyarwanda mu kwirinda umugera wa COVID-19 utwara impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka yavuze ko batanguye kwegera ishyirahamwe HCR ribitaho kuri ico kibazo
natwe ngaha turiko turavugana na HCR turabe yuko nkuko abandi bariko barafashwa batishoboye mu makaritie no mu mirenge no mu midugudu turiko turavugana na HCR kugira ngo nayo ishobore gufasha impunzi muri rusangi zitishoboye nazo nyene ziba zifise ubu amikoro make bahere kuri abo binashobotse bashikira impunzi zose muraza ku impunzi muri iki gihe zahora zitungwa no kwiruka ziguma mu nzu ata buryo bwo gutunga imiryango bafise
ishyirahamwe mpunzamakungu gitaho impunzi ku isi HCR ritangaza ko rikeneye n'imiburiburi uburyo bungana n'imiliyoni 255 y'amadolari y'Amerika kugira ngo rishobore kwitaho impunzi iyo zahungiye ku isi muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Tugume mu Rwanda aho urwego rw'ubukerarugendo rwahombye amafaranga agera kuri miliyari 35 mu kwezi kumwe kwa gatatu gushize konyine gusa kubera icyorezo cya virusi ya corona. Mugenzi wacu Asumta Kaboya yaraduye ibindi kuri inkuru.
Ihuriro ry'abakora mu bukerarugendo, abanyamahoteli n'abategura inama mpuzamahanga baratangaza ko nyuma y'ukwezi gushize ibikorwa hafi ya byose bihagaze mu gihugu, uru rwego rumaze guhomba akabakaba miliyari 35 mu mafaranga y'u Rwanda. Mu kiganiro bwana Frank Mugisha uyobora uru rwego yahaye Radijwi rya Amerika yavuze ko iki cyegeranyo cyakorewe ku banyamuryango 24% mu bagize ihuriro bose. Uyu muyobozi atangaza ko iyo bagira ku banyamuryango babo bose igihombo kiba cyarushijeho kwiyongera, gusasobanura ko ibyo bakoze bashaka kwerekana ishusho y'igihombo mu gice cy'ubukerarugendo. Bwana Frank avuga ko ibi bihe isi ndetse n'u Rwanda byasabye abaturage kuguma mu rugo kubera icyorezo cya COVID-19 ariyo mezi meza ubundi urwego rw'ubukerarugendo ruba rwitegura kwinjiza amafaranga.
Muri iki gihe aho tuvuga ko abacuruzi nta bikorwa by'ubucuruzi bihari, ntabwo binjizayo bagomba kwinjiza, ubundi ubukerarugendo hari umwihariko bugira bugira ibihe bitandukanye, bugira ibihe byo kwakira abakiriya, ibihe byo gushakisha abakiriya. Ubundi twari turi kwitegura kwakira amafaranga ashobora kuba ava mu bakiriya ku buryo twinjira mu kwa gatanu, ariho twakeka kwa gatanu, kwa gatandatu, kwa karindwi turi mu gihe cyo gusarura. Ariko niba twaye korona itera mu kwa gatatu aho twari turimo gutangira kwakira cyangwa gutegura kwakira uwo musaruro, mu by'ukuri nta mafaranga nta kintu abacuruzi binjije, bivuze ko tuzongera nanone urebe mu mwaka utaha nk'igihe nk'iki ngiki.
Uru rwego ruhereye ku gihombo kinyuranye rwabonanye abanyamuryango barwo rwasohoye raporo yerekana uko muri buri shami rugize uru rwego rw'ubukerarugendo ruhagaze. Muri iyi raporo igaragaza ko ibigo bitembereza ba mukerarugendo byahombye miliyari 20 mu mafaranga y'u Rwanda, amahoteli ahomba miliyari 13, ikigo gitegura inama mpuzamahanga gihomba asaga miliyari 1, mu gihe ibindi bigo bitanga serivisi zifite nk'isano n'ubukerarugendo byahombye asaga miliyoni 150. ishami rishinzwe ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF rikerekana ko mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka gusa uru rwego rwahombye miliyari 34 na miliyoni 900 mu mafaranga y'u Rwanda. Ubukerarugendo busanzwe bwihariye hafi 50% mu mafaranga igihugu kinjiza mu isanduku buri mwaka. Abaruyobora bagahera habasaba urwego rubakuriye RDB kubakorera ubuvugizi kugira ngo iki gice cyari gifitiye runini igihugu kibashe kuzahuka.
Ubu ngubu igikenewe cy'ingenzi nuko haba n'icyo kigega cy'ingoboka aho abacuruzi bagira inguzanyo ziri ku myenda iri hasi bishoboka, cyangwa se n'inguzanyo basanzwe bafite z'amabanki ko zakwigizwa imbere mu buryo bidasaba nanone andi mafaranga mu buryo budahenze. Ariko nanone niba hari n'igikenewe kugira ngo bagobe ubucuruzi bibe amabanki biciwe muri Minecofine Beneri ko byakorwa nta nyungu kuri izo nguzanyo zatuma nanone ubucuruzi buzahara. Rimwe mu ishami rizana ryinjiriza igihugu umutungo ni ishami ritanga akazi ku Banyarwanda. RDB ikatugerera ku bindi bigo bishinzwe izo gahunda kugira ngo imirimo ntizatakare nyuma ya korona, ariko nanone kugira ngo ubucuruzi buzazanza mu ntihazajye abacuruzi bacu bahagarara.
Urwego kandi rusobanura ko igihe icyorezo cya virusi ya korona cyahagarara imirimo igakomeza uko bisanzwe, 82% bya bizinesi zo mu bukerarugendo zizakora ari uko zibonye ubufasha bwa leta cyangwa izindi nzego. Mu Rwanda harabarirwa kugeza ubu ibigo by'ubucuruzi bigera kuri 200 byamaze guhomba kuko nta kazi birimo gukora, ndetse abakozi babyo bakaba baramaze guhagari. Benshi mu bikorera bakunze kugaragaza ko bahangayikishijwe n'imyenda bari barafashe mu mabanki ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyura imisoro n'amahoro. Banki Nkuru y'u Rwanda yariherutse gutangaza ko yafashe icyemezo cyo kwemerera amabanki kongerera igihe cyo kwishyura inguzanyo mu gihe abayabereyemo imyenda byagizweho ingaruka na virusi ya korona, ndetse iyi banki igenera inguzanyo y'ingoboka igera kuri miliyari 50 mu mafaranga y'u Rwanda amabanki yakwifashisha mu gihe adafite amafaranga ahagije. Ibi byemezo bya Beneri haramwe mu mabanki yatangiye kubishyira mu bikorwa yongerera abakiriya babo igihe cyo kwishyura. Andi mabanki ariko akaba gikomeje kwibutsa abafashe imyenda ko bakwishyura nta yandi mananiza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Noneho tuve mu Rwanda tujye mu nkambi y'impunzi ya Mutenderi aho Abarundi bahatuye, aho rero ni muri Tanzania, bafite ikibazo cy'amazi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, yasuye iyi nkambi ya Mutenderi kureba uko byifashe.
Turagenda tukagwanira kuyivomba, urungitse umwana ntavoma, utagiye ubuze wahere bucumanuka yo kumwanga kuvoma mu mugati.
Mu nkambi ya Mutenderi hagaragara ikena ry'amazi. Zimwe mu mpunzi usanga ziriko ziragwanira amazi ku migano. Ni mu gihe ishyirahamwe rijejwe amazi TCRS Tanganyika Christian Refugee Service risigaye ryatanga rimwe ku munsi, kandi mu kiringo kitarenze isaha imwe. Mu nkambi ya Mutenderi ku munsi hakenewe amazi yitiriwe 170, ariko yasohoka n'amazi yatarenze arenga ibitiro 300,000 gusa ico kigatuma abandi bayabura bakaruhira kujya kuyashaka mu myonga no mu bishanga. Zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro rya Amerika zivuga yuko ikibazo cy'amazi kibaye ndanse mu nkambi ya Mutenderi.
Amazi nk'ubuho nyene ninavyise saa 10 za gutonda baza abantu bari kuyibomba bari beshi ahanyemeye kwavamura mwakantu z'akantu z'akamenetse kugira ndayeho noronka nadukeye kana amazi ariho no kuri cyazo cy'amazi imbere cyabaye ndase ejo niriwe ntariye no kujya kubera amazi.
Ikibazo cy'amazi kiriho kuko nk'ubu tumaze iminsi ine yose tutavama amazi. Ubukeneye kuyaronka nava ngaka agenda kurandura mu zone y'icumi ko nabo nyene usanga ari abantu benshi cyane barenze cyane ko nk'ubu kuva mu gitondo ubu unabagiye kuvoma ntibarataha.
Oya amazi ntayo bivanye n'urutonde bayatangira ko bayatanga umwanya muto hama abantu bagasha bayabura. Tugomba dukwiza nk'ikiringo cy'indwi yose tuvoma tugenda kuko kwibomba usanga ari mirongo y'abantu benshi mugabo nk'abantu benshi usanga havomye nk'abantu batandatu ndwi amazi agashakama bo batubwira ngo amazi ngo arahari ngo barayarekura ku rutonde rugezweho mbwa siko tubibona bo bavuga ngo amazi ngo bareka kuyarekura kubera ngo abafyatura niyo basha bakoresha. Tugiye kuraba urutonde bayarekuriramwo bayarekura nko masaa moya n'inusu kugishika masaa mbiri mugabo gushika saa tatu n'inusu amazi abayakamye kera.
Izo mpunzi zivuga yuko zimwe mu ngaruka mbi zishobora kwibonekeza kuberekana ry'amazi ari hamwe n'indwara zizanwa n'ubucafu.
Nuko hashobora kwaduka indwara z'ubucafu nkazakorera n'izindi uhereye kubera amazi ari kirumara kuri buri muntu no kujya urashobora gusanga nk'iyo bateguye nk'utwo kujya barusoka dumu usanga barateguye izonjya mugo tusanga baziriye badakarabye.
Yoho ni ingaruka nyinshi cyane. None ubuze impunzi isha kumesurira abantu impunzi ukabura amazi yo kumesa ukabura amazi yo kuronderera abantu two kurya ukabura amazi yo hoza ibyombo wumva byose bigenda gute.
Na cyane cyane duhura n'umwanda mwinshi cyane kubera yuko umuntu adeza ngo afungure injya zihiye cyanke ngo arara navye
mugata amazi hari nyene ingaruka mbi nyine zirabaho kubera iki nta suku mu rugo riba ririho tugomba ntitwogeje abana barakwara gusa kwisukurike kene bw'amazi.
Ene yo baraye ubusa tukararutariye tukabura nayo gutukurugisha ubuyi batari ingaruka mbi.
Ku bw'izo mpamvu basaba amashyirahamwe abijejwe kubagarukirako.
Twe twashaka gusaba yuko baturonderera amazi akwiye kuko ubuzima bw'amazi burashimishije cyane utagira amazi nta kintu na kimwe washobora kwifasha.
Mu kiringo cy'amezi abiri aciyeho ishyirahamwe ryahora ritanga amazi kabiri ku munsi mu gitondo guhera saa moya makisa hazine no ku mugoroba saa cyenda makisa cumi na zibiri ariko gushika n'ubu nta nama n'imwe irakorwa kugira basobanurirwe igituma amazi atakiboneka nk'uko bigenewe. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kera habayeho ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa kane mu 1923 umwami w'abami wa Ethiopia Haile Selassie yaciye ubucakara mu gihugu cye. Venuste Nshimiyimana akomeza.
Kuva mu kinyejana cya 16 kugeza mu kinyejana cya 19 abacakara bakomoka muri Ethiopia bacuruzwaga hirya no hino ku isi. Gusa rero ubucakara uko bwakorwaga muri Ethiopia bwari butandukanye cyane n'uburyo bwakorwagamo mu bindi bihugu by'Uburayi. Muri Ethiopia abacakara bakomezaga gufatwa nk'abantu. Iyo myitwarire yaterwaga ahanini n'imyumvire yababaga mu madini atandukanye habaga hari amabwiriza mabwiriza yakurikizwaga gusa n'abagatolika ayandi agakurikizwa gusa n'abayisilamu umwami w'abami Haile Selassie yaciye ubucuruzi bw'abacakara igihe acaga ubucakara nyirizina mu mwaka w'1923 yahise atangira guteza imbere igihugu cya Ethiopia atuma kininjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu ryaje guhinduka umuryango w'abibumbye
Venuste Nshimiyimana urakoze kandi ni wowe udupfundikiriye iki kiganiro iwanyu mu ntara nshuti zacu mbashimiye cyane rwose ko mwagiteza amatwi n'ibindi biganiro n'amakuru by'ijwi rya Amerika radio yanyu ntibibacike mugira umunsi mwiza murakarama